Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi, metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banje kubifurizwa gatandatu muhire shuti zacu mwese aho muherereye. Turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo murumva ikiganiro wanyu mu ntara, nacyo kirakurikirwa n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru ya karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Ejo kuwa gatanu, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yakoresheje inama y'imitwe ya politiki yemewe n'amategeko, baganiriye ku mwuka mubi wa politiki uri mu gihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera Kigali mu Rwanda yaduteguriye iyi nkuru.
Umugambo Sabanya Frodebo, umwe mu gitaje inama ihuza imigambwe yemewe n'amategeko, yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa gatanu, uranegura umubano uri hagati y'umugambo uri ku butegetsi hamwe n'iyindi migambwe. Daniel Manirakiza ya buserukiye aratanga uturorero.
Turafise ingorane aho hariho umuntara w'Ujumbura icegera cy'umukuru w'umugambi. Abagenzi bo mu mugambi uko butegetsi bamwagirije yuko yatutse umukuru w'igihugu, ubunye akaba ari mu ibohero riri ku Ryampemba, hanyuma muri komine Rusaka imwaro. Naho nge turafise icegera cy'umukuru w'umugambi muri iyo ntara, nawe igihe abaye bya bitero bibereye hariya yaciye afatwa yuko ari muri bijya bitero. Mugasha mwumva yuko ngaho hari hagahaze.
Mugenzi we Simo Bizimungu, umunyamabanga mukuru w'umugambi Sanaya rutavuga rumwe na leta, watahukanye ikibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka yunga muri iryo. Uyu yibutsa ko arangwa ukutihanganirana mu bya politike ku mitumba.
Mugabe twe turavuga rero kubana neza hari aba n'abandi umengo bashobora kuba mu gihugu atatu bafite bomarira igihugu, icyo gihe kwa kubana neza umengo ku gusa no kuba kuri ko gufite agatutsi. Ari nacyo gituma njye nagomba kuvuga nti ego ku nzego zo hejuru mu migambwe turabanye neza, ariko hasi haragahaze. Hasi haragahaze, hagiye hasi ku mitumba, haracyabonekana ukwinubana kuraba n'abandi, uriyo kubonana nk'abarundi bakabonana mu migambwe gusa.
Icyo bikoze iyindi migambwe nka Florina, ubona ko hari cyahindutse kuva mu mwaka w'2015 gushika ubu. Cecile Nshimirimana arongoye uwo mugambwe.
Dutangura nko muri 2015 mu barabara hari imigumuko n'abanyonyi bagwana, ubu ntibikiriho. Kare baraturira wasanga abo mugambwe runaka baturiye permanence y'undi mugambwe, ubu ntibikiriho. Muri forum tugiye mu manama, ndibuka yuko ari imigambwe itaza mu manama, ariko ubu iraza. Ntitwo kwiha akazi ko kujya mu banyagihugu turongoye tukababwira twebwe muri rusange imigambwe yose, abakuru b'imigambwe turumvikana tuvugana neza, namwe rero banyonyi bacu muvugane neza n'abandi banyonyi b'indi migambwe.
Ku Rwanda rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi utungwa gatoke kubangamira iyindi migambwe uvyamirira kure. Gwadariye Venini Nahazwe niwe yabuserukiye muri iyo nama yo kurabira hamwe ingene icuka ca politike cifashe mu gihugu.
Kubana runtu habe kutitiranya umugambwe n'intwaro canke n'ubutungane, kuko abagenzi bacu mu byo bagiye barashikiriza ndabona nk'ubu nk'ibibazo by'ubutungane turabyitirira umugambwe. Ibyo sinibaza yuko atari byo. Umugambwe n'umugambwe, urwego ubutungane n'ubutungane. Niba intwaro itagutumiye mu nama n'umugambwe, nabyo ko tuza turagira ni wase kamene yavuze ngo bari ku butegetsi ngo bamwagirije ukunuku. Urumva ni ikibazo cy'ubu baciye bajya mu butungane, ubutungane buraverifa urumva ibyakurikiye si umugambwe.
Jean de Dieu Mutabazi atwara umugambwe Radebo, we wagereranya umugambwe n'umuryango w'abantu mu kwerekana ko imigambwe idashobora kungana ariko ko ikwiye kubahana.
Hama mu muryango hari baba bafite umugisha, bamwe ugasanga baronka amanota meza mu ishuri, abandi bakaronka umugisha wo kudandaza, abandi bakaba bakenye, abandi batunze, mugabo ugasanga iminsi yose barakundana. Buri baraba ngo naka ngo arasa imodoka ngo ujya nawe ndafite imodoka, nta mashari abaho. kandi bose ntibanganye umugisha nabo abana babari benshi tubyumvikane yuko nawo tutari babo mu dasatu bwacu nicyo gihugu
umwunganizi w'umushikira nganje w'intore y'agati mu gihugu ari nabo yaserugiye leta muri ico kiyago ca politike ahamagarira abanyamigambwe gushira hasi indyane za politike nyabunabiteho imigambi y'iterambere Datus Nyandwi aranakebura abo banyamigambwe kudakingira ikibaba abakora ivyaha
umuntu agafatwa mu kintu citwa icaha twirinde kuvuga ngo yafashwe kubera ari umusende deputy yafashwe kubera ari umuporona kandi guce twirinda ku kujaniranya turarondera abanywanyi mugabo tubahagararira mu byiza umwe wese aza kugatwe kiwe rero nicaye ngandi umukuru w'umugambwe ngaca mvuga yuko umuntu afatiwe hari musonga timbuka bamufashe guko ari umunywanyi wanje mbega uwo munsi muri iryo joro kuri irya saha wewe ko wari Bujumbura canke mu Ruyigi waramenye neza icyo yari karakora muri uyo mwanya kugira uvuguti bafashe umunywanyi wanje
ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu bujejwe imigambwe cyo kimwe n'iyo migambwe nyene bemeza ko iki kiyago cha politike ari nkora mutima kugira ngo kije kiranagura icyuka cha politike mu gihugu amazi atararenga inkombe iki kikaba kigize kabiri uwo mwaka Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver niyo nkuru urakoze
Ijwi rya Amerika Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu.
Ejo bundi kwa kane inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yatoye umwanzuro usaba Rwanda kurekura umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Paul Rusesabagina no kumusubiza mu Bubiligi afite ubwenegihugu mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusomeye kandi adusemurira ibikubiye muri uwo mwanzuro w'abadepite b'Uburayi
uwo mwanzuro w'abadepite b'inteko y'umwe bw'Uburayi ushimangira ko Rusesabagina urugero rw'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda wemejwe kubwiganze bw'amajwi 666 kuri abiri ya oya ndetse n'ukwifata kwa 18 Ire kurwa n'icyurwa mu Bubiligi rye abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe kuko ari umwere cyangwa sahamwa n'ibyaha Paul Rusesabagina umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi wamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda aheruka gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba mu rubanza rutavuzweho rumwe Nubwo hari impungenge zakomeje kugaragazwa ku migendekere y'uru rubanza bwana Joseph Borrell ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'umutekano mu nteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko hatakwirengagizwa bimwe mu bimenyetso bishinja birimo byinshi byatanzwe n'ubushinjacyaha bw'igihugu kinyamuryango ari cy'Ububiligi ibihugu by'Ububiligi na leta zunze ubumwe za Amerika bishimangira ko Rusesabagina ataburanishijwe mu buryo buboneye mu mwanzuro wabo abo badepite bakavuga ko bashingira kuri iyo migendekere itanoze y'urubanza basaba ko bwana Rusesabagina rekurwa kandi agacyurwa mu Bubiligi nk'uko ikinyamakuru Resoir cyandikirwa mu Bubiligi cyabigarutseho ubusabe bw'aba badepite mu nyandiko yabo bavuga ko bushingiye ku itegeko nshinga ry'u Rwanda amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwashyizeho umukono bavuga kandi ko bushingiye ku byo wari minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda bwana Johnson Businge yiyemereye bijyanye n'uruhare leta y'u Rwanda yagize mu kugeza Rusesabagina mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko umwanzuro wabo waraye wemejwe mu buryo budasubirwaho ukabukubiye mu ngingo 10 z'ibyo basaba leta y'u Rwanda izo zirimi yibutsa leta y'u Rwanda ko igomba kubahiriza uburenganzira bw'ibanze burimo ubwo gutanga ubutabera mu rubanza ruboneye nk'uko bikubiye mu masezerano nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage Zirimo kandi ku Rwanda rugomba kwemerera ubutabera kwigenga nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko ko biri mu nshingano z'inzego zose yaba iza leta n'izitari iza leta kubahiriza ubwigenge bw'ubutabera abo badepite b'Uburayi mu mwanzuro wabo bibutsa kandi kwiyoherezwa mu kindi gihugu ry'ukekwa w'icyaha rigomba gukorwa hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko uburenganzira bw'ukekwa bwubahirijwe kandi habanje kwemezwa niba uburenganzira bwe bwo kubona ubutabera buboneye buzubahirizwa mu gihugu kimusaba Abo badepite bakavuga ko kubw'ibyo bamaganye bivuye inyuma itabwa muri yombi n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko bya bwana Rusesa bagina ibyo bakumvikanisha ko biciye ukubiri n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ayo Rwanda. Bakavuga ko ikibazo cya Rusesa bagina ari urugero rw'ibindi bikorwa bihonyanga uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, kandi bamaganye ikatirwa rye ryabanjirijwe n'urubanza rutubahirije amahame mpuzamahanga n'uburenganzira bw'umuburanyi bwo kunganirwa mu mategeko, ubwo kumvwa n'ubwo gufatwa nk'umwere mu gihe atarahamwe icyaha. Kubw'ibyo byose, abadepite b'Uburayi basaba abahagarariye ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda ndetse n'abahagarariye ibihugu binyamuryango byawo gushyira ingufu muri ubu busabe mu biganiro bagirana n'abategetsi b'u Rwanda. Uretse ikibazo cya Rusesa bagina kandi, abo badepite mu myanzuro yabo baravuga ko batewe impungenge niho nyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, cyane cyane gutoteza mu buryo bugenderewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bakamagana itabwa muri yombi n'imanza zishingiye kuri politiki bikorerwa abatavuga rumwe na leta. Barasaba kandi leta y'u Rwanda kubahiriza ihame ry'ugutandukana kw'inzego z'ubutegetsi, cyane cyane ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza. Bagahamagarira urwego rw'ubumwe bw'Uburayi rushinzwe ibikorwa byo hanze y'uwo muryango, komisiyo y'uwo muryango ndetse n'intumwa idasanzwe yawe ishinzwe uburenganzira bwa muntu, kongera imbaraga mu biganiro na leta y'u Rwanda ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu kugira ngo icyo gihugu gishyire mu ngiro ibyo cyiyemeje gishyira umukono ku masezerano ya Cotonou. Inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi igasoza isaba komisiyo y'uwo muryango gusubiramo no gusuzumana ubushishozi ibijyanye n'inkunga uwo muryango ugenera leta y'u Rwanda n'inzego zayo. Ibyo bigakorwa mu rwego rwo gutuma iyo nkunga iteza imbere uburenganzira bwa muntu, iyubahirizwa ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubwigenge bw'imiryango ya sosiyete sivile, aho gukoreshwa mu bikorwa bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ubwo kwishyira hamwe n'ubw'ibitekerezo by'urunyurane muri politiki. Aba badepite basabye perezida w'inteko gushyikiriza kopi y'uyu mwanzuro inzego zitandukanye zirimo inteko rusange y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, komisiyo y'uwo muryango, vice perezida wa komisiyo icyarimwe n'ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano, intumwa idasanzwe ishinzwe uburenganzira bwa muntu, perezida w'u Rwanda, perezida w'inteko nshingamategeko y'u Rwanda, cyo kimwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'inzego ziwugize.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva mwe muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma yayo makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, uyu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ninge kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abana b'Abarundi bari barahungiye mu Rwanda bagasubira mu gihugu cyabo bazajya basubizwa inyuma mu mashuri kugira ngo bajye ku rugero rumwe n'abandi.
Muganga ikintu gikomeye cyane kuri abo bana mu buryo bw'ubuhinga ntibyari bakwiye ko babasubize nyuma, ahubwo tubakwiye ico bita recours de rattrapage canke de mise à niveau.
Alexi Ndagijimana umwe mu mpuguke kubyerekeye inyigisho n'imyifatire. Nyuma y'imyaka 35 umwanditsi wa mbere w'umunyafurika ahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu rwego rw'ubwanditsi, umunyatanzania Abdul Razak Gurnah yahawe icyo gihembo kuri uyu wa kane. Ayo makuru ukimwe n'andi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatanze uburenganzira bwo gukoresha urukingo rwa malaria ku bantu bafite hagati y'amezi 5 n'imyaka 2 muri Afurika n'ahandi malaria ikwira ku gipimo cyo hejuru abana b'abanyafurika barenga 260,000 bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko bicwa na malaria buri mwaka bo barimo abarenga 10,000 mu gihugu cya Kenya ije ni mukankunzi
OMS ishyigikiye urukingo rwa malaria Mosquirix ruhabwa abana bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ryatanze icyizere cyo kuzabasha gukumira izo mpfu. Urwo rukingo rwagaragaje ko rukora muri gahunda y'igeragezwa ryakozwe muri Ghana, Kenya na Malawi. OMS kwa gatatu yatanze uburenganzira bwo gukoresha urwo rukingo rwa malaria ku bana bafite hagati y'amezi 5 n'imyaka 2 muri Afurika n'ahandi malaria iri ku gipimo cyo hejuru. Ibyo bibaye nyuma y'igeragezwa ry'urwo rukingo muri ibyo bihugu bitatu Ghana, Kenya na Malawi. Abana 800,000 b'Abanyafurika bahawe doze enye mu rushinge. Salome Awor w'imyaka 35 yemeye ko umwana we w'umuhungu ubumaze kugira imyaka 3 ajya mu bageragejwe urukingo rwa malaria muri komine ya Kisumu mu burengerazuba bwa Kenya. Uyu mubyeyi w'abana bane avuga ko mbere yajyaga ku kigo nderabuzima kimwegereye inshuro enye mu kwezi kuvuza umwana malaria. Icyo gihe yari afite amezi 12. Ubu umwana yamaze gukingirwa gatatu, malaria yaragabanutse nk'uko uyu mubyeyi abyivugira ko atigeze yongera gusubira ku ivuriro kuvuza malaria. Avuga ko yishimiye ko abana be batagikunze kurwara. Ibyo ni byo avuga ko bituma igihe cyose yumvise inkingo yirukira kuzifata kuko bifasha cyane. Umuyobozi w'ishami ryawo ryita ku buzima OMS Tedros Ghebreyesus asobanura ko urukingo rwa malaria ari intambwe ikomeye itewe mu mateka ko ari kimwe mu bishobora kurengera ubuzima bw'abana 2,000,000 bakiri bato buri mwaka. Nk'uko OMS bivuga, malaria ifatwa n'abantu barenga 229,000 buri mwaka kandi yica abarenga 400,000. Muri Afurika abana barenga 250,000 bazize iyo ndwara iterwa n'umubu. Igerageza ry'urukingo mu ntangiriro z'umwaka 2015 ryagaragaje ko rushobora kurinda malaria ku rugero rwa 40%, rukanabuza kuzahara ku rugero rwa 30%. Bernhard Ogutu ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi Kenya Medical Research Institute, avuga ko uruhare rwa Kenya mu nyigo yakozwe mu gihugu ubwacyo rugaragaza ko urukingo ruzakora ku baturage b'icyo gihugu. Izo nkingo eshatu zitangwa haciyemo ukwezi igihe abana ari impinja. Urwa nyuma rwo kuzongerera ingufu rutangwa igihe umwana agize umwaka n'igice, ni ukuvuga amezi 18. Ogutu yumvikanishije icyizere ko ababyeyi muri Kenya bazakingiza abana babo malaria. Iyi mpuguke avuga ko abantu bakunze kubaza igihe bazahererwa uruhushya rwo gufata urukingo, ariko ko ubu igihe kigeze kwegera abaturage hagakorwa ku buryo urukingo ruboneka, noneho bagatangira kuruha abarukeneye. Kugeza ubu nta jambo rivugwa ku gihe urwo rukingo ruzaba rwabonetse ngo ruhabwe abaturage muri rusange.
Leta y'u Rwanda iratangaza ko umwaka utaha izaba yatangiye gukorera mu gihugu urukingo rwa malaria. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikemeza ko bizagira uruhare mu kugabanya malaria mu gihugu imbere no mu bihugu byegeranye n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko urukingo rwa malaria rwari rukenewe. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima Dr. Tarsis Mpunga:
muri gahunda yo kuzana inganda zikora inkingo rwa malaria umwaka utaha rwa Rwanda nirutangira nako ruzaza. Urukingo ubundi rugenewe abana bari munsi y'imyaka 5, no mu Rwanda turacyafite abana bari munsi y'imyaka 5 barwaye malaria kandi bakaremba, bamwe ruzabagirira akamaro. Ni urukingo rumaze imyaka 2 mu bihugu byo muri Afurika, ndetse amakuru yayo na ubushakashatsi bagaragaza urugeze twarayibonaga ntabwo ari bidutunguye. Ubusanzwe buriya u Rwanda ntabwo ruri mu bihugu bifite malaria nyinshi muri Afurika, ariko n'ubundi bihugu birimo malaria nyinshi buri munsi y'ubutayu bwa Sahara, cyane cyane havuga nka Congo twegereye Rwanda za Nigeria. Bivuze ko ruramutse rukorewe mu Rwanda, Abanyafurika barabona biboroheye, kandi byatuma n'ingamba twashyizeho zo kugabanya malaria n'ibindi bitwegereye bitamwe kutwanduza.
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuzima mu Rwanda Dr. Tarsis Mpunga kuri mikro y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ya Kigali Assumpta Kabuyi nibutse ko ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko kuva mu mwaka wa 2016 ubwo u Rwanda rwabugarijwe n'umubare munini w'abarwayi ba malaria hafashwe ingamba zo kwifashisha abajyanama mu buzima mu kuvura iyi ndwara. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi bamwe mu banyeshuri bo mu ntara ya Kirundo bahunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bazasubizwa inyuma umwaka umwe cyangwa ibiri. Abo bana bahura hanini n'ingorane zo kwigishwa mu Kirundi no mu Gifaransa. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye ifatanyije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Abanyeshuri bavuga ko basubizwa inyuma umwaka cyanke imyaka ibiri mu bijanye n'inyigisho biga amashuri y'intango nayisumbuye. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye muri komine Busoni y'intara ya Kirundo. Sandrine Iradukunda wo kwishura inshingiro rya Nyamugeni muri komine Busoni yasubiye inyuma umwaka yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika icyabitumye.
Nahungutse mu kwa mbere mu 2020 nari nshikira mu 8 mu Rwanda nari niga mu 9. Je ku bwanje aha bari biga mu Gifaransa hari niga mu Cyongereza. Urumva ururimi rw'Igifaransa sinari ndamenye kandi mu 9 ndakora konkuru nakuntu nari kubishobora ntabyiza.
Abanyeshuri bahoze biga mu Kinyarwanda n'Icyongereza bakiri mu buhungiro birashika bagasubizwa inyuma n'imyaka ibiri. Guy Briand Habonimana wo kuri iryo shuri nyene ya Nyamugeni ari muri avuga ko naho byamugoye ubu ariko aramenyera ikirundi n'igifaransa.
Narageje hino baransize inyuma abamira ne pasifika ndongera ndi mu kabundi mu cyenda kandi byarangura cyane baravuga ibintu umva sindabyumva umva ndani heze kwanza kuntu nzoshobora ubwo rurimi ariko ubu ku bwanje ndabona bigenda neza.
Bamwe mu barezi bo mu ntara zakiriye abanyeshuri bahungutse bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda baratahura ingorane abo bana bafise. Celestin Sengiyumva arongoye abigisha bo kuri Ikofo Nyamugeni afite icyo asaba abigisha bagenzi we.
Abigisha barahawe inyigisho zituma bashobora kwigisha abo bana, babasaba yuko abo bana bobafata nk'abandi bana kuko bahunze ari bene wacu ari incuti y'abagenzi bakabafata cyo kimwe n'abandi bana basanzwe bareze mu kibanza.
Umuyobozi w'indero muri komine Busoni nawe nyene yemeza ko abo banyeshuri bahunguka bitaborohera kujya ku rugero rw'abasangwa. Gornier Sirabahenda agasaba abafasha mu gisata cy'indero kwihutira guhugura abo banyeshuri muri izo ndimi zibagora.
Ingore bafise ko bagusha batazi ikirundi. Natwe dusaba amashyirahamwe amashyamwe dukorana tugasaba amashyirahamwe akaza kudufasha guhugura kuko baba bavuye hariya hanye mu Rwanda atakirundi bazi neza. Ni uko tuba dusaba abagira neza bakadufasha bagafasha abarimu babahugura.
Abahinga banonosoye ibijanye n'inyigisho hamwe n'inyifato bavuga ko umwana asubijwe inyuma mu ishuri ashobora guheba kwiga. Ndagijimana Alexi numwe muri abo bahinga yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko hakwiye gutunganywa ivyigwa byo kubashira ku rugero rumwe n'abandi batarinze kubasubiza inyuma umwaka cyangwa imyaka ibiri.
Ikintu mbona cyane cyane kiba gikomeye cyane muri ibi bihe bya none, umwana umusubije inyuma arashobora kwiyumva nabi akumva kumenga yashaka no guheba. Narijyanye abashobora kuba bari bahungutse bavuga ati twebwe baciye badusubiza inyuma kandi twarize imyaka. Mugabe ikintu gikomeye cyane kuri abo bana mu buryo bw'ubuhinga ntibyari bakwiye ko babasubiza inyuma, ahubwo bakwiye icyo bita recours de rattrapage cyane do mise à niveau byo kubashira ku rugero rumwe n'abandi haba nko mu kiruhuko cyane bakabarondera umundi mwanya w'inyuma y'ivyigwa.
Mu makomini indwi agize intara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi, komine Busoni ni harugwamwe abanyeshuri benshi bo mu mashuri y'intango nayisumbuye bamaze guhunguka. Umuyobozi w'inyigisho muri komine Busoni agashikiriza ko bamaze kwakira abaharugwa hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri.
Wanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
komeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri www.radioakademi.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni vo radio yacu nyuma y'imyaka 35 umwanditsi wa mbere w'umunyafurika ahawe igihembo kitiriwe Nobel mu rwego rw'ubwanditsi umunyatanzania Abdul Razak Gurnah yahawe icyo gihembo kuri uyu wa kane umwanditsi w'umurundi kazi Segonde Nimenya utuye mu mujyi wa Seattle muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo ko kiriya gihembo kigaragaza uko abanditsi bo muri Afurika bagenda bamenyekana
iyo nkuru n'ukuri yanezereye cyane kubera nanjye ndumwanditsi kandi nkaba ndi umunyafurika kandi ako gashimwo yakaronse agakwiye
we n'umunyanigeriya Wosso Yinka nibo banditsi babiri atari abazungu bava mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara batsindiye ako gashimwe kitiriwe Nobel ku rwego rw'abanditsi ku bwanyu bivuze iki
kuri je bivuze ikintu kinini cyane icya mbere bivuga yuko abanditsi bo muri Afurika bariho bandi byinshi byiza kandi abamaze kumenyekana naho hari abo gusa babiri hariho n'abandi bandika naho batari benshi muri Afurika mugabe kinezereye nuko nkurunganwe rukuru ubu bwo muri Afurika rubona yuko bishoboka ko kwandika ari umwuga mwiza gukurikirana kandi ari umwuga ushobora kubateza imbere icyo rero byanezereye yuko runganwe rw'ubu rutoba nk'amagenerasiyo ya kera bakitaho ibyo kwandika bakitaho gusoma no kwandika hanyuma ibintu muri Afurika bikamenyekana byaba ingorane zoca mu nkoho n'ingwano ahubwo abantu bagahuza ibyiyumviro bakandika bagatora inyishu ingorane Afurika icamo
ku bwanyu ni irihe somo na kahe karorero n'izihe nguvu bishobora guha abandika bavuze ko hariho benshi bandika mwabo ugasanga kumbure benshi ntibashika nko kuri urwo rugero ku bijyanye n'abashaka gushyira inguvu mu mwuga wo kwandika muri Afurika ubona ari ikihe bishobora kubahera ko akarorero ku bijyanye n'uwo mwanditsi yanasa ako gashimwe
ego nk'uko nariko ndabivuga bitanga inguvu ku bandika bikongera bigatanga inguvu n'abatahura biyumvira ko kwandika ari umwuga koko ushobora kumenyekana ku isi ibyo rero badakora karorero twese twokwigira ko naho bose batoshika kuronka ako gashimwe ka prix Nobel mugabo agashimwe ni wewe ukiha kuko uri ko ushikiriza ibyiyumviro ugateza imbere umuryango ugateza imbere igihugu ugateza imbere mbere n'isi
kuba ari umunyafurika agira kabiri nk'uko nabivuze nyuma ya Wosso Yinka wo muri Nigeria mu waronse ako gashimwe kitiriwe Nobel ku rwego rw'abanditsi muribaza ko bihesheje ishema ikomeye isura nziza akarere ka Afurika ko abanyamahanga bazokwijukira gusoma no gukurikirana abanditsi muri Afurika kurushiriza muri make
ego biratanga icyo cyumviro yuko abantu botangura kubona ko Afurika itarimo ingorane gusa bahavaye abantu benshi baciye ubwenge hanyuma rero abona hari babiri gusa tukifuza yuko ahubwo byo duza abanyafurika bandika bakamenyekana ku isi ibikorwa byabo bikamenywa n'abanyafurika bikongera bikamenywa n'abandi bo ku isi yose ibyo rero biratanga icyo cyizero
murakoze turabashimiye
murakoze nawe
Segonde Nimenya umwanditsi aganira na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abatuye mu ntara ya Majyepfo mu Rwanda mu karere ka Huye akagari ka Kimana umudugudu w'ubwiyunge ndifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
radio ijwi rya Amerika kuvugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu mukanya gato cyane mugenzi wacu Dieudonné Cyubahiro arabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke maze rero mbifurije kugira weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Kuri kageti sinakubona wasiye.